zirahu wa uwahwe.
Halihama radio, abantu wa watamu yekumba kwa jama radio, yugawe. Bache watamu la kubunda baki, kubundo musiriro. Kubuga ya maradio, kuzi ya abantu mbumbi ni zeko nige kwa wala kumba. Abantu wache watamu la kubuga watiriro, tiranyazgo.
Kwa hunde, inhambara. Yiki, imbo nerakure, kishaka, kutuicha.
Gira uwa uwa hui.
Gira uwa uwa hui ni kigani rogi jambi mhunzi za warundi ya wali mumihingi tantu kanye gucho bagashikiriza akawa wakie kumutima.
Nituko sigi ngora ningo tuze mkwite li zindi. Tuwanye netu.
Uko tupa hunze tufatanye munda. Nuna musiki kwa tukifatanye munda.
Gira uwa uwa hui. Komisiyo ya gatatu ku saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba sangwe ikaze mu kiganiro giraho ba waho cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo gindwe gitugutu mwaka 2022 uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tuza kubaganira ku bijanye n'ikigo cyo kwigisha icyongereza kiri mu ikambi ya Nakivalo. Icyo kigo kikaba cyatangujwe na bamwe mu banyeshuri bahoze biga muri kaminuza y'u Burundi bakaba bahungiye muri iyo kambi. Ivi rakoze ni umwe mu wajejwe itumatumana kamakuru muri icyo kigo bise Sebina aratubwira uko cyatanguye.
Cyumvira cyaje kugira ngo dufashanye ugaruka rwari rwinshi kandi rukiri amashuri hagati y'icyumviro cya mbere cyari uko twashikanijwe kure kugira ngo turabe ko hari uwofasha kugira ngo abacyigije amashuri hagati bashobore kuyabandanya. Aho twari dufise abari bahejeje secondaire, abari hagati mu université ndetse n'abari bahejeje mu université ariko batarasoma ibitabo. Icyo gikorwa naho twari twakihaye nticyari igikorwa cyoroshe, ariko twarashe kuronka batatu baronka ubufasha n'abandi bashoboye gufashwa na sede bakaza ku ishuri igitigiri na cumi na si cyinshi. Ni ukuvuga ko icyo gikorwa kitari cyoroshe. Tumaze kubona ko icyo gikorwa kitoroshe twaciye tuvuga ati reka turabe ko twokora ibyo dushoboye. Ni ukuvuga ko mu gihugu cy'u Buganda utazi icyongereza naho ugomba kujya kwisomamwo ntibikorohera, kandi nabo bajya ku ishuri nyine naho borose ko ngene ujya ku ishuri birasaba yuko ubanza ukaduza nivo y'icyongereza kugira ngo ushobore kwiga bitakugoye. Nicyo gituma niho twaciye dufata rero umugambi wo kugaragaza kugira ngo twigishanye. Twari kumwe n'abahunze na mu bahunze harimo abari barize icyongereza ku university, tusaza hamwe rero dutangura kwigisha icyongereza. Ntibyari byoroshye kuko ntitwari dufite aho dukorera, twaratira ugasanga ibikorwa byacu biragize ibibazo kubera udafise ahantu hacu dusanzwe tubangura ibikoko. Ariko mu nyuma twavuye mu 2018 dushobora kuronka ahacu dushobora gukorera. Turavye ibikorwa dusanzwe turangura, no kuvuga ko uretse ibyo byo kwigisha icyongereza waruka n'abakuze dusuritaho n'abana mu kiruhuko. Niho rero bumvise ibyo bikorwa byose twiyumvira yuko kugira bibliotheque byosahiriza cyane ibikorwa dukora. Na kare murazi ko biri kuri ururimi ibintu byo gusoma bifise ikibanza kinini, kandi rero n'abo bana tuba turuka turitaho nabo nyine numva bakeneye gusoma ibitabo kugira ngo ururimi rw'icyongereza rwabo nabwo rudunge kugira ngo bashobore kwiga neza.
Abandanya kandi amenyesha ko icyo kigo gihurikiyemo bose abari mu ikambi ya Nakivalo, baba Abarundi, Abasomaliya eka n'abandi. Akavuga ko iryo shirahamwe Choose Yourself ryabahaye imfashanyo y'ibitabo bingana n'amajana abiri akaba ari byo bakoresha. Akamenyesha kandi ko hari n'utundi dukorwa tumwe tumwe dukorerwa muri icyo kigo.
Ni ishyirahamwe ryitwa Choose Yourself riratorokanya ibitabo bigera ku majana abiri barabidushikiri kushika umwanya ibyo bitabo n'ibyo dufishe kandi ibyo bitabo birafasha kugira ngo muri ibyo bikorwa byose kugira n'abantu bifuza gusoma baze basome birafasha. Ikindi ishyirahamwe twihaye gutanga serivisi ubufasha sinakubwira ngo mu ishyirahamwe turi benshi, ariko turabye abadufasha ku mwaka, turabye izo porogaramu zose dufise, iy'abizabana, iy'abizo kwigisha icyongereza n'izo guhereza abantu bajya bafise impano, ari abajene bagomba gutamba, bagomba kugirira ibyama mode n'umugwe wabuze ingoma, bose bakorera ngaho. Ni ukuvuga ku mwaka ku maporogaramu yose tuba dufise ugwaruka n'abana barenga 300. Kandi ibikorwa byacu tugitangura byasa n'ibiraba abarundi gusa, ariko ubu biraba ababyifuza bose. Tutaravye ko ari impunzi z'abarundi cyane z'abakongomane, narijya muri kambi hasanzwe hari impunzi ziva mu bihugu birenga indwi, kandi byo mu byo dukora nta mahera dusaba.
Tujya utiye imanga udukure muri aya mahanga, tujya utiye imanga.
Iyo tugiye twumvirize nawe ari mu banyeshuri b'ico kigo Sebina, arashima inyigisho akaba kandi amenyesha ko ari mu ba mbere batanguye kwiga icyongereza yigishijwe n'icyo kigo kitaranaronka ibitabo byo gusoma.
Novuga yuko kubona twararonse bibliotheque cyane tukaronka aho turagirira imyimenyerezo yo gusoma byatubwiye dufitiye akamaro kanini cyane, ko ugiye kuraba jende nk'umunyeshuri yatanguye kwiga ngani muri promotion za mbere mu 2017 muri Sebina byari bigoye cyane. Nakuvuga twariga nivyo tukaronka ubumenyi mugatoro twimenyere aho tugirira imyimenyerezo, ariko tumaze kuronka iyo bibliotheque byaratwunguye ubwenge cyane, kuko usanga inyuma y'ukwiga ufata umwanya ugatora igitabo ugasoma ko murazi yuko ururimi kugira ngo urumenye birasa naho nyine gusoma kugira ngo ushobore kuronka n'andi majambo mashasha cyane n'ukundi kumwe n'ushobora kuvuga. Kandi ntitwibagiye yuko turi no mu gihugu kivuga ururimi rw'icyongereza, urumva kugira ngo ushobore kuyaga cyangwa ushobore kugira ingene wiyungunganya hari igihe bisaba yuko aho uca hose ukoresha urwo rurimi. Novuga nti ningirakamaro cyane kuko ubu turafashijwe, naho iracyari nto, batubwiye ko azotwongera n'ibindi bitabo bisigura yuko uko tuzogenda turatera imbere, ariko tuzogenda turungura n'ubumenyi, kandi benshi turabona ko tubishyizemo ishaka. Twashaka rero dufatire kwa kajyo, dushimire Sebina, dushimire kubabafasha kugira ngo babandanye dufashe natwe dushobore kugira aho twigejeje no gutera imbere mu byo turakora.
Mahanga uko wabikoreye abisiraye, uko wabikoreye abisiraye, uko wabikoreye abisiraye, uko wabikoreye abisiraye.
Ikiganiro girahuba ubahwe kirabandanya. Uyu mufasoni n'umwe mu wakurikirana inyigisho zitangwa n'ico kigo Sebina, aratubwira kamaro zamugiriye, mbere akaboneraho n'akaryo ko gushimira Sebina ku nyigisho ibashikiriza.
Nje ndumeshure mu bigiranga kuri Sebina haba natanguye 2019, ariko n'ukuri bibliotheque iradufasha cyane, turaze ngene twiga kuko hajya uri kuriga ufite igitabo birafasha cyane, kandi kindi naco umwanya munini ya ucumara uri kurasoma ukigisha, naho umwigisha yoba atari hari gatoya cyane wewe ukaraba umwanya uza gufata ukaza gusoma imbere yuko umwigisha aza gushika. No kuri iyi biblioteke iradufasha cyane rwose, twebwe nk'abantu babigeme murabona ko abantu babigeme ntibakunze kwitaho ibintu by'indimi cyane ibintu byo gusoma ibitabo, ariko unye bavyikujukiye cyane, kandi turashima n'ukuri ku bitabo bihari biradufasha rwose. Tugashaka kandi gusaba yuko abo baba bafite umutima wo kongereza kugira tugire ubumenyi bwinshi yuko bodufasha bakatuzanira ibindi bitabo. Turashimira cyane Sebina ku kwitanga igira, n'ukuri Imana ibafashe baje imbere dukomeze kuronka ibindi bitabo.
Bagira wanyirutse ko nimipanga bungira
muguhera heza kino kiganiro tubabwire ko ikigo Sebina gishaka kuzoshika mu bindi bice by'ikambi mbya na Kivar Ive irakoze tsanzwe ari mu gisata cyo kumenyesha makuru ate akamo ubyifuza wese kwafata mu mugongo kuko nubu hakiri byinshi byo gukora muri iryo shirahamwe
mu minsi iri imbere twifuza yuko twashobora gufasha benshi benshi tukashoboka hama kandi ubu dusanzwe dukorera mu gice kimwe cy'ikambi no kuvuga base camp twifuza ko mu minsi iri imbere twashobora gushika mu bindi bice no kuvuga Rubondo canke na Juru cyo n'ibindi bice turashobora gushikamo kandi hari abakeneye ama service dutanga turifuza no kongereza bitabo kuko ibyo dufise kwiye kandi urumva hari ababifuza gusoma ibitabo tudafise ntawo uvuga ngo abadufasha turabafise hariho no uvuga nk'abo badufashije tukubaka iyo nzu dukoreramo twarifyatuye amatafari kuyubaka ama turaronka badufasha kutuza impemero kugira amabati hariho n'uwatugura ibikoresho mugabo kubindi n'abadufasha utufise nico gituma yakajyo kabonetse hotera kama ushobora kugira icyo afashije kandi rumva n'abanyeshuri bakifuza kubandanya amashuri yabo batigeza ronka ubujyo bwo kubandanya kuva tugihunga baracyari benshi kose kandi uri kuraraba nta ubona ryari ushobora kuronka iyo opportunity bakabandanya
mu mahanga aho bita imana mba nimba turi nimba jauzi imanga
nino ngaha tugarukirije ikiganiro cacu giraho baho bahuye co kuri uyu wa gatatu aho twari ko tubaganira ku bijanye n'ishyirahamwe Sebina yigisha icongereza bikaba risanzwe ryaranaronse aho gwaruka n'abakuze basomera ibitabo Bera Gloria Kinora kawarije na kiwa chikirije fashijwe na ino sana kubugima na muhinga bugivyo ma na huuta.
Gira uwa uwa hui.
Hariha maradio, abantu batanguye kumva ko ajya maradio, yugawe. Bace batangura kubona bati kubuno munsi rero. Ko buga ya maradio, kuzanyangwa abantu bumvirize ko bizo twabara twumva. Abantu bace batangura kuvuga bati rero, kiranyazwe.
Bahunze intambara yiki imbonera kure kishaka kutwica
girahuba ubahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
Itko sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muziki ko tukifatanye mu nda
Irahuba ubahwe ni komisiyo ya gatatu ku busatu 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba